Né Sudamérica. Isimu ya Amerika mkirundi numa kinyarwanda i Washington DC mwoneza nshuti mudoteza matwi muri kumwe nanje Fidel Niyongabo
nanje team Shimwe
mu Burundi abakandida bifuza kwiyamamariza ikibanza cy'umukuru w'igihugu babandanya gutanga ibisabwa mu mugwi Seni utegura amatora kugira barongo uburenganzira bwo kwitoza barimwo n'uyu iyamamaza ku giti cyiwe
umuntu akunda Burundi cyane kandi ndabinezererwa niyo ngiye mu mahanga ntagira isoni ryo kuvuga yuko ndi Murundi no kuvuga ibyiza Imana duhaye muri kino gihugu
uwo ni Dieudonné Nahimana umukandida yigenga mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu Burundi Ibyavuye mu matora mu ntango y'abademokrate yabaye ejo kuwa kabiri muri Amerika vyerekana ko ihiganwa ubu riri hagati ya Joe Biden na Bernie Sanders Sentare jeje kubahiriza ibwirizwa shingiro mu gihugu cya Togo yemeje ko Perezida Paul Nyasimbe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu n'amajwi menshi cyane aya makuru
Mubiri y'umuyaga udasanzwe yibasiye umujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee muri leta zunze ubumwe za Amerika yica abantu 24
aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gato imugume hafi ya maradiyo Kito mizo jama kuyo hija no hino kuisi tuwafitie mraka kanya tuhere kuyereke Amerika ahogu hija ni kugenwa mugambi wa demokrate kuwa kandida kugira bazo userukiri matora ya prezida zowa mkwezi kui chumi nani mwe kuyu mwaka kwa baye kumusu wakariri mumareta chumi nane yomri Amerika kwa hindutse ihiganwa hagati y'abakandida babiri no kuvuga Joe Biden yahoze ari cyegera cya president na senator wa leta ya Vermont Bernie Sanders bombi bataye intsinzi zikomeye Biden yatsinze mu mareta 9 harimo leta ya Texas ifise intumwa nyinshi ahintsinzi yiwe yatangaje abatari bake izari zatohojwe imbere yaho ku rwego rw'igihugu byari byerekanye Sanders ari imbere yiwe cyane Biden yaronse intsinzi ikomeye mu mareta mu bumanuko bwa Amerika yaratsinze kandi mu mareta ya Virginia Carolina yo mu buraruko, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Arkansas, hamwe na Minnesota na Massachusetts. Sanders yatsinze muri leta ya California, ifise intumwa nyinshi cyane kurusha yandi mareta, hamwe na Colorado, na Utah, na leta avukamwe ya Vermont. Imbere y'intsinzi yiwe muri leta ya Carolina yo mu bumanuko, ibintu ntivyari byagenze neza kuri Joe Biden, yari yarangije mu kibanza cya kane muri leta ya Iowa, mu kibanza cya gatatu muri leta ya New Hampshire no mu kibanza cya kabiri muri leta ya Nevada muri rusange intumwa 1357 nizo zatsindiwe ku munsi wa kabiri no kuvuga icya gatatu cy'intumwa zose zihari muri rusange umukandida akenera intumwa 1991 kugira agenwe n'umugambwe wiwe kuserukira mu matora ya president
Inkubiri y'umuyaga udasanzwe yibasiye umujyi wa Nashville muri leta ya Tennessee yica abantu 24 nyuma y'inkubi y'umuyaga itsinda ry'abatabazi riri gushakisha abakozwe no umuyaga mu rwego rwo kubatabara Guverineri wa leta ya Tennessee Billy yavuze ko ibyaguririye leta ari akaka kadasanzwe Guverineri yumvikanye avuga ko abantu bagize agahe gato ko kubonaho bahenge ku musoya kuko ibi byabaye ari nijoro Mu gitondo hamaze guca nibwo hagaragaye ibyangiritse birimo amazu ibiti byaguriye amamodoka ndetse n'insinga z'amashanyarazi uyu muyaga kandi biravugwa ko wangije amazu y'ubucuruzi aherereye hafi y'ikibuga cy'indege gito kiri mu burengerazuba bw'umujyi wa Nashville abategetsi mu duce twibasiwe n'uyu muyaga bashyizeho ibihe bidasanzwe mu rwego rwo kwirinda abantu bashobora gusahura ibintu by'abandi Perezida wa Amerika Donald Trump yihanganishije abaguriwe n'aya mahano abizeza inkunga ya leta
Manda nyakumviriza amakuru yo hirya no hino ku isi tubafite muri aka kanya tuze muri Afrika aho ibyanyuma byavuye amatora yabaye mu kwezi guheze muri Togo byashikijwe na sentare ijejwe kubahiriza ubwirizwa shingiro vyerekanye ku munsi wa kabiri ko Perezida Paul Nyasimbe yasubiye gutsinda amatora makuru y'igihugu n'ibice 72% vy'amajwi sinzi iwe yongereje ikiringo c'imyaka 15 amaze ku butegetsi naho habaye imyerekano yamusaba gutanga imihoho abatavuga rumwe biciyemwo ibice bara naniwe gukora gukorera hamwe kugira abatume ava ku butegetsi Gabriel Messan aje abeyome kojo yahoze amushikiranganje wa mbere yitwa ko yaramwegereye mu guhiganwa yaronse bita 19 kugizana vy'amajwi bwe Jean-Pierre Fabre umunye politika amaze igihe kirekire atavuganwe na leta yaronse bice 5 kugizana vy'amajwi mukuru wa sentare cyaje kubariza ibwirizwa shingiro Abudu Asuma itangaje ko ibiharuro vyavuye matora vyashikijwe ari cyanyuma kandi ko bihagaritse impari ku matora ya mukuru w'igihugu yabaye ku itariki 2022 z'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2020 ivyavuye matora biha president Faure Gnassingbe indi myaka 5 ku butegetsi kubera kuremerwa n'abatavuga rumwe nawe yarashizeho itegeko rigabanya ibiringo vy'umukuru w'igihugu mu kubigira ibiringo bibiri vy'imyaka 5
tuve muri Togo tujye muri Kenya. Muri Kenya abagabo babiri bafite inkomoko mu gihugu yo mu gihugu cy'Ubushinwa bagaragaye kuri video yasakaye ku mbuga nkoranyambaga baterwa ubwoba ko banduye virusi ya corona. Umugabo umwe w'umunyakenya yumvikanye muri iyo video yita abo bashinwa corona. Umwe muri abo bashinwa yagerageje kwisobanura avuga ko nta virusi ya corona afite. Iyo video kandi yerekanye undi mugabo wari umwe icyo kivunje cy'abantu abangura urushyi arukubita umushinwa. Uko iyi virusi igenda ikwira hirya no hino ku isi ni nako ubwoba bugenda bwiyongera mu bantu. Ku mugabane wa Afurika habarirwa abashinwa bagera kuri 1,000,000. Kuri ubu bahangayikishijwe n'icyo basanga ari ivangura ritangiye kubakorerwa kubera virusi ya corona. Ijwi rya Amerika ryavuganye n'abaraho ku mihanda mu mujyi wa Nairobi bayibwira ko batewe ubwoba n'abimukira bashinwa baba muri Kenya. Umwe mu bavuganye n'ijwi rya Amerika yagize ati iyo mbonye umushinwa ngira ubwoba kubera ko mba ntazi niba avuye mu Bushinwa cyangwa yaraye hano mu gihugu mbere y'uko virusi yaduka. Undi muntu wavuganye n'ijwi rya Amerika we yumvikanishije ko badakwiye guheza abashinwa kahubwo leta yashyiraho imbaraga mu kubapima mbere y'uko binjira mu gihugu. Yashimangiye ko abashinwa bagira uruhare rukomeye mu kuzamura ubukungu bwa Kenya kubera ubucuruzi bukorwa hagati y'ibyo bihugu byombi anongeraho ko abashinwa babahutuze.
Kati y'ijwi ry'Amerika Washington DC mu kinyarwanda ndo mu kinyarwanda mushobora no kudukurikirana kuri urubuga rwacu rwa Facebook no kuri site yacu ariyo www.radio yacu voa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi, umukandida yigenga Dieudonne Nahimana ashaka kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu mu Burundi yashikanye kuri uno wa gatatu bisabwa muri seni umugwi ujejwe gutegura amatora kugira azoronke uburenganzira bwo kuzokwitoza. Ashikiza ko inyuma y'ugutsinda amatora atazobaje kugira abarundi bamukorere ahubwo ariwe azobaje kubakorera. Inkuru y'ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatunimana.
Ahejeje gutangira isabwa mu mugwi seni utunganya amatora rwego rw'igihugu kuri uno wa gatatu uwigenga Dieudonne Nahimana yabwiye amenyesha makuru igituma yafashe ingingo yo kwitoza mu kibazo cy'umukuru w'igihugu.
Eric Labe gutabikurikira umuntu ukibaza ati mbega ni kubera iki wahisemo kuja kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu? Ubwambare rero nuko abanzi kuva kera cyangwa bagiye gukurikira ibiganiro shikiriza ndumuntu akunda Burundi cyane gose. Nico gituma narose uburyo bwinshi bwushobora kuja mu mahanga cyangwa gushobora kuguma mu mahanga ariko sinigeze ndabyemera kuko numva yuko igihugu Imana yaduhaye nk'umubyeyi wacu tutazogikorera kugira ngo kibe igihugu cyiza gituma abantu bose baroranirwa. Rero ndi umuntu akunda Burundi cyane kandi ndabinezererwa niyo ngiye mu mahanga nkagisho n'igihe kuvuga yuko ndi Murundi no kuvuga ibyiza Imana yaduhaye muri kino gihugu. Ikindi nk'uko mwabyumvise nsanzwe ndi umuntu yemeje gukorera Imana umukozi w'Imana no kuvuga yuko kuba cy'Imana ntikigarukira gusa ko abantu bagiye kwiga ingene bagira imyifatire atonziza ariko nuko kiteza kuzana impinduka mu mibereho y'abantu.
Uwigenga Nahimana nta makenga afise ko atazemererwa kwitoza mu matora y'umukuru w'igihugu. Ashikiriza ko ibisabwa byose yabishikanye mu mugwi seni. Uwo munyapolitiki yahora arongoye ishengero ry'abaprotestanti Oasis Christian Church mu gisagara cya Bujumbura afise icyizere ko azotsinda amatora y'umukuru w'igihugu.
Akora ko twizeye bwa mbere hoho gushobora gutsinda amatora, bwa kabiri tuzi neza yuko naho uko byuri kose ico gice ca 5 kwijana ari gice twizeye neza cyane kuzorengana nitwumvise ko ari amafaranga utakaje kuko ari amafaranga azosubira kuza gakora ibikorwa twatwo turakora inyuma y'ibihe by'amatora ikindi basaba ni abantu 200 bava mu bwoko bose bava mu ntara zose bagusinyira bakemeza neza yuko ufite ibisabwa cyangwa ko bokwizera kugira ngo baserukire mu kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu
Dieudonné Nahimana ari ku rutonde rw'abazitoza amatora y'umukuru w'igihugu avuga ko azobaje kuzamura ubutunzi bw'igihugu ashikiriza ko atazobaje kugira abarundi bamukorere ahubwo ko ari we azobaje kubakorera
mu byo nize mu buzima bwanje haba mu bijanye n'ibyigwa byo mu mashuri cyangwa mu bijanye n'ibyo nize kugira ngo nigishe abandi nishimikiye cyane cyane ku bijanye n'uburongozi cyane cyane umuco w'uburongozi nkorera abandi umuco w'uburongozi nkorera abandi ushimikira kumva yuko umuntu ari mu kibanza cy'ubutegetsi adategerezwa kuba umuntu akoregwa ariko atahura ibanga ry'uko ari kugira ngo akorere abandi abashyizwe imbere kugira ngo abantu bazwe mushimire bamurabiye ingene arongoye bamerewe bamushimire barazi ingene we amerewe uwo muco rero twabigishije imyaka irenga 20 kandi turazi yuko dufite urwaruka rwinshi rwasanzwe rutahura uwo muco bamwe bashobora kuba bakorera no mu migambwe itandukanye no mu mashyirahamwe atandukanye ariko bagenda bigisha uwo muco rero twifuza ko uwo muco uhinduka umuco utunganya ubuzima bw'igihugu cyose aho umuntu wese agiye mu kibanza cy'uburongozi cyangwa cy'ubutegetsi ataza mu kibanza cyo kumva ko abantu bakwiye kumukorera ariyumvira akarazwa ishinga ningene ateje imbere abo arongoye
abakandida batatu bifuza guhiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu y'amatora mu kwezi kwa gatanu uno mwaka nibo bashikanye kuri uno wa gatatu amadosiye yabo mu mugwi seni bagizwe na Gastos Ndimwo umukandida w'umugambwe Iprona abigenga babiri Dieudonné Nahimana na Francis Rohero baje biyongera kuri bandi batatu Evariste Ndayishimiye wa CNDD-FDD Agaton Gwasa wa CNL hamwe na Jacques Bigirimana wa FNL bitekanijwe ko gutanga amadosiye mu mugwi seni kubifuza kuzitoza mu matora y'umukuru w'igihugu kuzorangira kuri wa kane igenekezo rya gatanu ukwezi kwa gatanu turimwo ni mu gihe abari bamaze kumenyesha ko bazitoza mu matora y'umukuru w'igihugu baba baserukira imigambwe hamwe n'abigenga bagera kuri 17
urakoze Desire Hatunimana reka turi mu France mu France hakomeje kuvugwa inama ihateganyijwe ku wa mbere w'icyumweru gitaha l'Afrique des grands lacs 60 ans de tragique instabilité umuntu agenekereje yagira ati akarere ka Afrika yo hagati imyaka 63 y'intugunda zoretse imbaga harabasanga ari uguhura ubuga abapfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihe abandi atari ko babibona inkuru ku buryo burambuye tugezwa na Venice Nshimimana uri Londres
Mu biganiro byacu byo kuwa mbere nimugoroba twabagejejeho inkuru ko ishyirahamwe ry'abanyarwanda bo mu Faransa ndetse na Ibuka France bahamagarira Perezida wa Sena w'icyo gihugu Gérard Larcher kudaha urubuga abo bavuga ko bakwitwaza ubushakashatsi bagapfobya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda abo ayo mashyirahamwe yombi ashyira mu majwi cyane n'abanditsi babiri Charles Onana w'u Faransa komoka muri Kameruni na Judy River umunya Canada ayo mashyirahamwe agasaba ko bombi bakurwa ku rutonde rw'abateganijwe gufata ijambo muri Sena yo mu Bufaransa iyo nama ikaba izitabirwa kandi n'umunyarwanda ambassadeur Jean-Marie Vianney Ndagijimana waganiriye n'ijwi rya America
nzayitabira kandi nzayifata mu ijambo kuko ndi mu bayiteguye inama yo kuganira kugira dusanzwe tuganiraho kugira ngo abantu nyine bakomeze kungurana ibitekerezo ku mateka yabaye mu gihugu cyacu cyangwa mu karere ka k'ibiyaga bigari ntabwo ari inama ku Rwanda
Jean-Marie Vianney Ndagijimana avuga ko iriya nama itazakoreshwa nk'urubuga rw'abapfobya genocide nk'uko ishyirahamwe ry'abanyarwanda bo mu Faransa na Ibuka France babivuga
nange ahubwo simbona naho babivanye kuko n'abantu batumiwe ntabwo ari abantu basanzwe bapfobya genocide wende icyo babarega kuko nangiyo petition bakoze narayibonye mu by'ukuri icyo basaba ni uko batwinye ijambo
ntabwo bababuza kuvuga
baratuza kuko bavuga ngo barabwira Sena ngo ntigomba kuduha umwanya wo kuvugiramo
ijwi rya Amerika rivugana na Gisagara yemera ko ubwisanzure bwo kuvuga icyo ushaka bwemewe mu Faransa ko namwe mubufite ariko icyo batemera ni uko hagira abahabwa urubuga rwo gupfobya genocide
kugeza bakeka ko urwo rubuga duhawe muri Sena y'u Faransa igihugu sivyo demokrasi igihugu cyubahiriza amategeko kuki bafite ibitekerezo bibi byo gukeka ko tujyanwa no gupfobya jenoside yaduhekuye yatwiciye abazehe bamwe muri twe kuki bumva ko aricyo kituzibi kuki barumva atakumbamo ko tugiye ahubwo kuvugira inzirakarengane ziciwe muri jenoside kuki bafata uruhande rubi
ariko abashyirwa mu majwi ni babiri ni Charles Onana na Judy Isver. Charles Onana ntabwo yemera ko jenoside y'abatutsi yabaye.
Njyewe ntabwo yo numva Charles Onana avuga ntabwo ahakana ko jenoside yabaye, ntabwo avuga ngo nta jenoside y'abatutsi yabaye. Ashyiramo ubundi buryo bwo kubyumva kongeraho ko hari n'abandi bapfuye muri icyo gihe cyangwa bishwe inyuma. Isver rero rega ntabwo ari we wenyine, nanjye hari article ndende yasohowe n'ikinyamakuru Jeune Afrique. Nanjye ni kuri lisite ngo abantu bapfobya jenoside.
Ese ubundi wowe jenoside y'abatutsi urayemera?
Ntayemera se, ntayemeye, nakwemera iki?
Niba wemera jenoside y'abatutsi ntacyo bigutwaye kwitana n'umuntu uvuga ko nta jenoside yabayeho, avuga ko rwicanye bwi mu ntambara.
Charles Onana twakoranye za conference nyinshi hari ibyo ntumvikanaho nawe, ariko ntabwo avuga ngo mu Rwanda ntihabaye jenoside y'abatutsi. Ashyiramo twa nuance abatutsi n'imiryango yacu
nka Judy Isver uvuga ko interahamwe zarimo abatutsi, nawe niko ubibona?
Kuba hari abatutsi bivanze mu nterahamwe bakajya kwica abandi batutsi byo nanjye nabihamya, kuko hari erega Jedi wenda yabivuze ariko ntabwo ari byo yarose. Yabivuze n'abasirikare bo muri FPR benshi babihagazeho, kuki abasirikare b'abatutsi bo muri FPR ntawe nari numva avuga ngo barapfobya jenoside y'abatutsi.
Ambasaderi Nkundagijimana ashimangira kandi ko ntacyo bimutwaye kwicarana n'umwanditsi Charles Onana.
Bazaze bamunyomoze niba ibyo avuga, kandi nanjye rero avuze ko nta jenoside yabaye impari njyewe ntabwo narwana nawe kandi sinamutuka, ariko namunyomoza kuko njyewe ibyo nzi ko jenoside yabaye, mfite impamvu nabivuga. Ntabwo nakwemera ko umunyarwanda cyangwa umunyamahanga bivuga mpari ngo nceceke.
Nibutse ko umwanditsi Judy Rivera w'umunyakanada mu gitabo cye yanditse yavuga ko interahamwe zarimo abatutsi boherejwe na FPR, naho umwanditsi Charles Onana akaba avuga ko mu Rwanda nta jenoside yakorewe abatutsi yahabaye, kuko ahubwo habaye ubwicanyi bufatwa nk'ibyaha byo mu ntambara, kandi akavuga ko jenoside y'abatutsi ntaho ihuriye na jenoside y'abayahudi. Ibyo bikaba ari byo bituma bafatwa nk'abafite ingengabitekerezo yo gupfobya jenoside. Ishyirahamwe ry'Abanyarwanda bo mu Bufaransa rikaba ryaratanze ikirego gishinja Charles Onana guhakana no gupfobya jenoside, icyo kirego kikaba magingo yagikurikiranwa n'ubushinjacyaha bw'i Paris. Veniste Nshimimana, Ijwi ry'Amerika, Londres.
Turagushimiye Venice Nshimiyimana. Reka none tugere mu Rwanda, havugwa ko abagore bayobora inzego z'ibanze bakiri bake ugereranije n'abagabo muri icyo gihugu. Ibi bivugwa na Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere n'Imiryango mu nama yo kurebera hamwe umubare w'abagore n'uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu. Minisitiri w'Uburinganire avuga ko igikwiye gukorwa ari ugukangurira abagore kwitabira kujya mu buyobozi. Ni mu gihe kandi ku cyumweru isi irizihiza umunsi w'abagore, umunsi wahariwe abagore. Ibindi kuri iyi nkuru tugezweho na Pierre Keva niyo nkuru.
Ibitegeko bitangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imibare hamwe n'ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu byerekana ko mu turere 30 tugize u Rwanda abagore bayoboramwo utugera kuri 10, hashezwe ko abandi bayobozi mu nzego z'ibanze mu mirenge no mu tugari ibitigiri bigera kuri 33 n'ibice 3 kwijana. Kubw'umushikiranganje w'ingo n'umuryango Mije Prof Janet Bayisenge, icyo gitigiri cyerekana ko abagore batwara inzego z'ibanze ari bake ugereranije n'abagabo.
Turakibona natwe kandi koko kirahari, kandi dukomeza gushishikarira abagore kwiyubikamo cya kizere nk'uko nabivuze. Buryo uko umugore agenda asabwa kugira uruhare mu iterambere biramuvuna, kuko abakirebwa na ya mirimo n'ubundi yitwa ko ari iy'umugore yo kurera abana, kwita ku rugo, iyo avanzemo no kuza kugira uruhare mu iterambere ni akazi kiyongereye. Urumva rero hari igihe bidahita biza kumva ko hatarimo kwigirira icyizere, kwenda atanabishobora, ariko nanone akumva ko atazabishobora kubera no kuvunika. Ni ukuvuga rero nk'igihugu ndetse na minisiteri icyo tugerageza gukora ni nko creating a conducive environment kugira ngo na wa mugore uri mu buyobozi babwibanze ese arabihuza gute nazashingana sangamo ese niba umuhaya amazi mu rugo bizamworohereza kumva ko atari buze ngo ajye kwirukanka ajya gushaka amazi kamushobozi bwo kuba yakugurira gaz azajya muri ka kazi niyo yatahati
kigo gishinzwe imibare gifadikanije n'ubumwe bwa buraya mu Rwanda icagira cyo twara ico kigo Ivan Murenzi yavuze ko nibitegire by'abagore bikorera twabo hamwe nabahabwa amadeni n'amabanki bakiri bake ico kigo cyifuza ko ibyo byaruro gitanga bifatirwa ko mu gutunganya igihugu
bayumve bagira umwanya wo gusobanuza bumve uko ibintu bihagaze nyuma yaho rero byifashishwe nko muri planning haba ku rwego rw'igihugu ese aho bikiri nyuma hakorwa iki cyangwa se no ku rwego rw'uturere yewe na development partners bagenda bintervenue muri sector so ni nyuma yo gutangaza amakuru kiba gikurikiye no kugira ngo abantu bayumve noneho banayifashishe kandi turabona bigenda bikorwa uko imyaka itambutse tukagaragaza uko bihagaze ku bagabo tukagaragaza uko bihagaze ku bagore
ico bikoze muri leta abagore bari ku rwego rw'ibice 50% hamwe n'ibice 61% mu nama nshingamateka umutwe w'abadepite mugiye guca amakunga ahimbaza umunsi wahariwe abagore ku isi umushikiranganje w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango abona ko igikwiye gushimikirwa ko ari guha ubushobozi abakenyezi
ahandi hakiri imbogamizi ni ubukungu abagore mu bukungu iyo udepande ku muntu runaka agukoresha icyashatse ariko iyo kugira ngo ufite amafaranga ufite ijambo harimo guhanga imirimo miliyoni n'igice cyane cyane birimo cyane cyane hitabwa ku rubyiruko n'abagore ni ukuvuga rero na Mije Profe muri plan dukora tugendera kuri iyo mirongo migari y'igihugu natwe nkamije profe dutangira gushaka ese ni ibikorwa bihe biri specific harimo gukangurira abagore cyane kwiga TVET amashuri y'imyuga kuko tuziko mu kugira ngo Rwanda rugere kuri iyo mirimo miliyoni n'igice nuko hazanitabaho kwigisha amashuri umuntu ashobora kwihangira umurimo ntarangize yumva ko agiye gusaba akazi ahubwo akarangiza azi gukora uguhanga wa murimo ndetse ugashobora no gutanga akazi cyane cyane dukangurira n'abakobwa n'abagore kuva no muri za areas zisanzwe zizwiho ko ari z'abagore gusuka gukora inzara bakaba abashoferi bakaba mechanicians so rumva rero cyane cyane cyo turimo kugishyiramo ingufu
Mije Prof ibona ko mu nzego zirongowe n'abagore harangwa ihohoterwa rifatiye ku gitsina ku rugero ruto n'abaserukira ubumwe bwa buraya n'igisata cishamwe mpuzamakungu ONI citaho abakenyezi niko babibona kubwabo umukenyezi atahura n'ingoga ihohoterwa rikoregwa umukenyezi mugenzi we mu ngo kurusha umugabo ikindi naco ngo nuko hari n'igihe abagabo bashigikirana muri ayo makosa Pierre Clave niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
urakoze Pierre Clave kuri iyo nkuru Joe Biden yahoze ari icegera cha president muri leta zunze ubumwe za Amerika ku ntwaro ya president Barack Obama niwe yatahukanye intsinzi mu matora yo mu ntango akomeye yitwa Super Tuesday kubera amareta 18 hamwe n'izinga rimwe rya leta zunze ubumwe za Amerika vyatunganirije ku munsi umwe iyo sinzi ishitse inyuma yaho bamwe mu manya politike b'abademokrat bariko barahiganira ico kibanza batangarije ko bahagaritse ibikorwa byo kwiyamamaza kandi ko bagiye inyuma ya Joe Biden ishize kandi inyuma yaho Biden yari yararonse amajwi adashemeye matora yabaye mu ntara zitatu mare tatatu ya muri leta zunze ubumwe za Amerika mu kwezi guheze yagiye intsinzi ya Joe Biden isiguriki umuhinga akurikiranira hafi politiki muri Amerika Leonce Kizimana aba mu gisagara cya Chicago yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
ya na matora yadutangaje nk'abandi banyamerika benshi ngaha tuzi yuko Biden aza kuva mu kinogo yarimwo tuvuge gutyo akaba yaserutse ari uwa mbere n'igitangaje ni kubera amaeta atatu ya mbere yatanguye yari yakoze nabi cyane rwose mugabo ikintu cyari abantu bamwe bamwe bafite ko icyifuzo kwari uko niyagera kuja hariya muri Sud hazaba hariyo abantu b'ubwoko bwinshi na shanshana abirabure yuko badaheza bakamushigikira nibyo vyabaye cyo vyavuye ko ni kubera yaronse bamushigikira bari mu butegetsi bw'umugambwe no muri politike byaciye bimufasha yuko agira ingufu
mu kanya kandi hariho n'amakuru batangaje bavuga ko Mike Bloomberg nawe nyene wa mutunzi yakoresheje amahera menshi cyane rwose mu kwiyamamaza muri ayo matora yo mu ntango na wenyine kaya tangaje ko ahevye ico gikorwa cyo kwiyamamaza akabagiye gushigikira Joe Biden ivyo zo mubiha isiguro
ya biradutangaje bimaje kuvuga mu kanya mu ntamike yuko nyene yahagaritse kwitoza agiye gushikira Biden nikindi cerekana yuko koko abantu basanzwe bari mu mugambwe basanzwe bagumye mu mugambwe imyaka myinshi nyene bashinze mu mugambwe ariwe nawe twara ko bose bagomba yuko batsinda Trump ibyo byose byerekana yuko igikuru nyamukuru ari uko bose bagera ko bagira ibyo bashoboye kugira ngo Trump atsindwe nka Bloomberg na ejo muri aya matora ya Sofatruth Tuesday yakoresheje miliyoni 198 mugabo ntuza na Biden yakoresheje miliyoni 2 gusa zirenga ho gatoyi uca wumva yuko naho yarashizemo amahera menshi bitamukundiye ko abandanya ninacho gituma cyaje ko gushigikira Biden kandi bindi kintu bikomeye cyane goze
muri iki gihe naho ayo matora agiye gufata intumbero ihe twovuga ko hasigaye abashiga ntawe babiri mu mugambwe w'abademokrati bahanganye aho bavuga Biden na Sanders
yego niko bimeze na cyane cyane na Warren actually muri uno mwanya turiko turavugana Warren nawe nyine asa n'ugira pe kuko akoranije abahora bamufasha mu by'amatora bariko barabiraba ingene yateraja birumvikana rero ko bizashobora ko azovamo mu minsi mike niyavamwe rero hazashasigara abo babiri Sanders na Biden iyo bitera bijyana ibintu abantu bagira anaize politike zivyoroshe kubona iyo bitera bija kuko Sanders ntazovamo byoroshe Biden nawe atera agira abaderege benshi
ariko nk'ubu igishobora kukorohera nka Biden ni uko ikibazo cy'amafaranga cyari kihari muri kampanye yiwe ubu gishobora gutora umuti mu gihe Bloomberg mushigikira akamuha ekani ntiriyano naho tuzi ko gutanga amafaranga umuntu ku muntu ashobora gucisha nko mu kindi kintu n'indi shyirahamwe akamushigikira kugira ngo iyo kampanye yiwe ibandanye
yego nubu niko nibaza bizogenda ntashobora gutanga amahera kuko amahera bahamushobora guhumo arantandurenze ibihumbi 270 mugabo nibaza yuko bazokoresha imigwi yindi azoshobora gukoresha imigwi yindi isanzwe hariya canke nyine yubake n'indi mishasha yishakiye wenyine abicishe ngaha ashigikire Biden nibaza ko bizoshoboka
ikibazo twavuze muri iki gihe rero abo bashyirantare babiri ibibazo basigaye bahanganywe cyane rwose Joe Biden na Sanders murazi ko Sanders asanzwe afite abanyagihugu benshi bamushyigikiye harimo n'ugwaruka igihe Madame Clinton na Hillary Clinton yaba umutegetsi w'umunyapolitiki agenwe n'umugambwe benshi mu bari bashyigikiye Sanders ntibagiye gutora ibyo ntibishobora gushika usanga byonone nka Biden amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa 11
nibyo abantu bose bafite ubwoba abanyamerika benshi b'abademokrati baremeza yuko igikuru cyangwa ikintu nyamukuru cyambera gutsinda Trump mugabo mu gihe Sanders agumyemwo adafise abaderege bakwiye bagashika aho bibeye rusanga baguma bagwana gushaka ku mutawa wa nyuma bizoba bihaye ingufu Trump kandi bizoba bituma abademokrati baba bicamo kubiri ibyo ni ibintu abademokrati benshi bafite ubwoba ko byarabaye muri 2016 kuri Clinton ntibashaka ko bisubira nibyo rero mu minsi iza tugiye kuraba ingene bazashobora kugaragaza kuvugisha ntuze Sanders yuko yogaragaza akaja iruhande ntasubire ku byagize
Leonce Hakizimana murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe kuduha kanya
kanya gatoyi turasezerana mu makuru n'ibiganiro twaje twafite kuri saha yamara tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabwiye twavuze ko nyuma y'ibyavuye amatora yabaye mu kwezi guheze muri Togo byashikijwe na Sentare jeje kubahiriza ubwizo nshingiro vyerekanye ku munsi wa kabiri ko Perezida Faure Gnassingbe yasubiye gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu n'ibice 72% by'amajwi muri Afrika y'Epfo ivyatangaje ucese vy'ukubutunzi bw'igihugu buri mu bibazo bikomeye bita recession mu rurimi rw'Igifaransa vyemeje iby'Abanyafrika y'Epfo batari bake bari basanzwe bazi muri indwi ikigo cy'igihugu kijejwe gushikiriza ibiharuro mu bisata bitandukanye by'igihugu cyatangaje ko ubutunzi bw'igihugu bwagabanutse kimwe n'ibice 4% mu mezi atatu ya nyuma y'umwaka urangiye w'2009 Shuti mwese rero mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha niyo bigarukiye dushimire engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebe yahuye yadufashije kwegeranya ibi biganiro byahagarikiwe na Eddie Guema kuri mikoro mwari kumwe nanje Fidel Yongabo
nanjye Team Ishimwe tubashimiye mwese mukomeze kugira umugoroba mwiza mwumva Radio Ijwi rya Amerika